Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Desire Sindihebura.
Turi kwa 19 Kigarama umwaka wa 2018 umwanya wa makuru y'iwacu. Amakuru mukurikirana muciye ku rugangururuka na bumenyi wezi 3 akaburungi wacha gakwego Burundi akaburungorwe nkundira ano makuru ndahere ku ngingo nkuru nkuru tiyagize. Kumvikanye amasasu mu gatondo ko kuri wa gatatu ahitwa Kamenge muri komine Busoni ntara ya Kirundo yarashwe n'abapolisi bacungera ubuzima bwa Claudine Hashazinka mustaneri w'iyo komine. Icyo byavuye ko ni mu ntango z'ano makuru. Ku mpanda turi mu ntara ya Bubanza havugwa umuntu yarayishwa aciwe umutwe abamugandaguye babanje kumusanga kumuhaniwe baraganira navyo murabyumva. Hari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 12 atangishwa abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki canke imodoka mu ntara ya Munge ngo nayo guterera amatora abo bunguruza abantu bakavuga ko bariko barerenganywa kuko bategerezwa kuriha ibihumbi 200 gusa. Buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana wavuga ko ari ingingo yafashwe n'ababatwara navyo murabyumva. Umugwi wa Vitaro uhejeje kwirahira umugwi wa Egrenoire wo mu ntara ya Makamba ibitsindo 3-2 mu rukino rw'ikirarane umunsi ugira 16. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubahikaze amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano. Ahumvikanye amasasu atari make mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ahitwa Kamenge ku mutumba wa Ruheka muri komine Busoni intara ya Kirundo. Amakuru dukuraho byabereye akemeza ko ayo masasu yarashwe n'abapolisi bacungera ubuzima bwa Marie Claudine Hashazinka mustaneri wa komine Busoni igihe hari abanyagihugu bari base gukura imodokari yabo mu nzira aho iyo uwo mustaneri yarimwo yategerezwa cha ivyahavuye bizana impari igihe yaragiye kuwundi musozi gutera ibiti mu mugambi bise ewe Burundi wambaye. Iyo modokari yari mu nzira akaba ari umuhisi yarasanzwe ari umunwanyi w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi Muvunyi Salvatore aherutse kwitaba Imana haraheze iminsi 2 ariko iyo modoka ikaba yari ifise abiwabo w'uwo muhisi. Ayo makuru kandi akemeza ko uwo muhisi azoshingurwa kuri uyu wa gatanu w'iyindwi ikiziga ciwe ngo kikaba kiri mu buruhukiro bw'ibitaro byaho nyene mu Kirundo. Tukivuga kandi bijanye n'umutekano hari umuntu yarayishwa aciwe umutwe ku ibarabara rya 11 rya Nyamabere muri komine Mpanda intara ya Bubanza. Amakuru dukuraho habera iryo bara akavuga ko hari nk'isazine z'ijoro nk'uko amakuru ava mu muryango w'uwo muhisa abivuga. Ngo n'abantu bane badodoye kumuhana w'uwitwa Kiberetse Abraham baricarana babanza kumutera inkuru nk'abantu bavyinanye mu nyuma bamusaba ko baherekeza ngo batahe niho baca bamucakira mu izosi baca bamuca umutwe n'uwo mutwe baca bagenda bawutwaye nk'uko amakuru dukuraho abivuga. Mu bajejwe intwaro hamwe no mu gipolisi baremeza ubwo bugizi bwa nabi bakavuga kandi ko abakoze ubwo bubisha batamenyekanye. Ariko mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu batanu bikekwa icyo cyaha bakaba bafashwe n'igipolisi ubu bakaba bariko babazwa mu gasho k'igipolisi ka komine Mpanda. Tubandanije kandi mu bijanye n'umutekano habaye imishamirano kuri uyu wa gatatu mu isoko rya komine Mabandi iri mu ntara ya Makamba hagati y'umunyabigega wa komine ari kumwe n'abapolisi hamwe n'abandi badandaza baza kurangura canke kuranguza ibidandazwa byabo muri iryo soko. Intandaro ya byose ni kudahuriza ku kibanza bokoreramo inyuma y'aho abadandaza bankiye kujya gukorera mu kibanza beretswe. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Felix Nzorubonanye.
Abadanza ari ni bagizwe n'abapfasoni n'abakenyezi bava mu bisaga bya Rumonge Nyanzalaki kana Bujumbura benshi bakora kuza ku isoko rya Mabanda ku munsi wa gatatu baje kurangura cyane cyane ibintu by'ibifungurwa. Rero ku muhinga mono munsi niho umunyabwigi wa komine ariko n'abapolisi bashika ahantu basanzwe bakorera inyuma y'iyo soko hafi y'ahari igituro cy'imiduga ijya mu Nyanzalaki na Rumonge baca bafatira ibyo badaraje byose babitwara ahantu. Abakenyezi n'abakene bari kumwe ntibavyihanganiye nabo baci bagenda babisangayo batangura kubiniganira batangura no kugwana. Abapolisi bariho bakabagerageje gusuka mwo babisi imbere batebaza gufashwa n'abandi bapolisi kugira ngo akwaguma gahagarare. Rero abapfasoni n'abari mu ryo soko bazanije ibintu kubidandaza bakavuga yuko bahotewe ko komino yabwiye ko muri kirano bita ku karubanda naho hantu ngo ni mu gahinga ndi n'impande y'akaburi nta n'ikintu na kimwe kihari nta n'utu twasugumwe bakabona yuko badashobora kuca gukorerayo mu gihe ko komini tomaza kuwatunganya ngo kuko hase naho batsoko inkuru kuba hafi y'abarongwe komini babanda bo kamenyesha yuko abo badanaza bagagaje ko bameje kera kwa hantu adakwiye kudanayizwa kugambera inyuma y'isoko y'amabanda kare impande y'ibarabara bishotera basanganya ngo kandi barabereke kandi hantu hagutse bashobora kuja kurangura ibyo bibero ngo bategereza kubahiriza amategeko kugira ngo babandane bakorera ngaho rero gushe kubinga mu baba abasore ibintu ngaho baba bo baza kurangura bari bagihanganye bacumvikana akabatangingo nyakuri yari bwafatwa mukamenyere yuko isoko y'umubanda ari soko rucane mu maruko rw'igihugu irimo bidarazwa byinshi byaba ivyimbugwa nk'indya canke ibindi bintu biva handi rero uyo isoko ikaba yaruzuye ibintu byinshi bidarazwa inyuma y'isoko kubera cyane cyane umuhoro uva mu ikigoma mu gihugu Tanzania niba icyashe rero kubaka ituma baba urujero ruza rwinshi rw'abantu n'ibintu byinshi byashobora ku isoko y'amabanda Felix Nzorubonanya iwacu
Felix Nzorubonanya urakenuye ubushikiranganje bw'umutekano buremeza ko ugwaruka ruri mu muhari w'abaskuti baba bahafa 300 banki yo kwinjira ku butaka bw'u Burundi ku munsi wa mbere baciye ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga mwo yize nkuru nziza icegera cyo muvugizi w'ubwo bushikiranganje amenyesha ko abo bari bavuye mu gihugu cy'u Buganda bankiwe guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi kuko batari bafise ibyangombwa bikwiye ico cegera cyo muvugizi w'igipolisi yemeza kandi ko u Burundi n'u Buganda tangorane nimwe bufitaniye abo baskuti bakaba bari baje mu bikorwa biriko bihuza ugwaruka ruva mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko bwo mu muhari w'abaskuti biriko bibera mu ntara ya Gitega muri komine Makebuko amakuru y'iwacu murashobora kuyaronka kandi no kuri WhatsApp muciye ku nimero 76 ubusubusa kabiri kandika musaba ko muronswa amakuru y'iwacu mukanya tubandaniza amakuru yacu mu bijanye n'intwari bereye
amakuru y'iwacu
Nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru bamwe mu badandaza hamwe nabunguruza abantu n'imiduga canke ku mapikipiki bo mu gisagara ca Rumonge baridoga ko batangishwa amafaranga y'umurengera ajanye no guterera amatora nko kubunguruza abantu n'imiduga bemeza ko batangishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 12 bakavuga ko uko ari kubarenganya kuko hashizweho ko hazotangwa amafaranga ibihumbi 2 ku rugo gusa Christine Kamikazi niwe yaduteguriye inkuru
Nkuko vyemezwa na bamwe mu bagendesha imiduga mu kunguruza abantu ngaho mu gisagara Charumonge ngo gukoresha imodoka yo mu bwoko bwa Hiace ategekwa gutanga amafaranga y'intererano y'amatora angana n'ibihumbi 12 nayo abakoresha imiduga mito mito nka Probox batangishwa ayangana n'ibihumbi 10 abagendesha amapikipiki nabo ngo batangishwa ayashika ibihumbi 600 aho ngo ubutayatanze imodoka y'ubuci ifatwa
yako itegeza kuri intererano y'amatora igitasi cy'ibihumbi 10 iyo haheze cyo gitasi cy'ibihumbi 10 kiba kiri hamwe na hamwe badutabura itike 5 no kuvuga zipari 2022 n'udashoboye kuyaronka imodoka barayandikira ikaja kwishenye narabibonye ikaja gupfunga ikava yarishe
uretse abo bunguruza abantu ekanwa n'abafise hamazi yo kudandarizwa mu ngaho mu gisagara ca Rumonge barihishwa ayarenze 2022 bisanze bitekanijwe mu guterera amatora ku badandaza ngo ibitigiri cayo batanga kivana n'ingene urudandazwa rwa nyene kuyatangishwa ruba gwifashe baba abo badandaza cyo kimwe n'abo bunguruza abantu bakaba nako ngo bariko bararenganywa kuko ngo batanagishijwe inama y'ingene bazoterera amatora
twebwe ntibigeze batugisha inama bati uye imodoka ingano ku voiture zotanga cyangwa imoto zotanga atuketse ko twabonye ko voiture Probox cyangwa station wago iri amafaranga 10,000 yas nayo kari 12,000 twebwe rero nk'abashoferi tukaca tubona kumengo baraduhohotera kuko imodoka irariha amakori menshi niyija ari nshashi ivuye hanze iradeduwana kandi kadeduwana amahera kwiye muri rusange nka nivugira ku gatuki wane nka camuna kumengo na karenganya kuko nitogira gutanga 2,200 byo ku rugo uri umushoferi ukazabona imodoka barayihagaritse hari n'igihuba wahawe pike ugasanga wahawe nka pike biraguhagarikiye akazi giye ku isheni uwo munsi ugasanga ubuzima ntibugenze neza waruzi yuko uwo munsi abana barara bafunguye bari bakwiye kugirisha inama bene imiduga bakabwira ati ubu rero harageze ko haba ko isekeza ryo guterera amatora nabo bakavuga ubukene bafise cyangwa bakavuga ingene babyakira bene imiduga ngo urumva n'ibintu byabaye gihuti
bagasaba ko uko gutangishwa intererano y'amatora bitokorwa nk'itegeko
ayo matora kuyaterera ntivyari bibi cyane mugabo habayemo ukuri ukuri tukakubona bakavuga bati amafaranga umuntu aterera naya ibihumbi 2 cyane n'ibitatu cyane n'ibine mugabo bikaca biba ibintu bihirenga aho nyene hanyuma utarari hano agabiha mu gihe abona ko bishoboka mugabo ntibi bitegeko ntidushaka ko ibitegeko dushaka ko ari ikintu kiba nk'umuntu aciyumvise mukavuga ati njye ndakwiye kugira ngo guterera aya matora
uko twumva amahera y'amatora azotozwa siko biko biragenda ko bavuga hari guterera ariko no munsi baneka kari ngufu
amafaranga yo guterera amatora yo mu mwaka w'2020 yatekanije gutangwa n'abanyagihugu ku rugo angana n'ibihumbi bibiri nayo abanyeshure bakaba batanga yangana n'igihumbi akaba azotangwa buri mwaka mu kiringo c'imyaka ibiri ni mu gihe abakozi ba leta babasanzwe bayakatwa kuva mu ntango z'uyu mwaka buri kwezi ku mishahara yabo bivanye nayo bahembwa
Christine Kamikazi urakenuye buramatari w'intara ya Rumonge asigura ko ibyo biciro by'amafaranga abagendesha imiduga n'amapikipiki batanga mu guterera amatora yashinzwe n'amashyirahamwe yo kunguruza abantu basanzwe barimwo Juvenal Bigirimana arongoye intara ya Rumonge akemeza ko bonyene aribo babonye ko batoterera ibihumbi bibiri ngo kuko yo bari make uwo mutegetsi akemeza kandi ko atani nguvu bashiramwe mu gutangisha ayo mahera Juvenal Bigirimana ni buramatari w'intara ya Rumonge
matari umuntu kumvise wahanana kiyafuri cyane yahise gora bizibizi kubera kakaza amahera y'amatora umuntu yanashe yashabuga kirekarisho ndagisigura ugenda ziko atawaho yova aho mashira hamwe y'abashoferi barinze bavyivugira bakabigena uwe roma babuze bati twebwe vrema nk'imiduga ntari ngo mbere kotanga no tikeye eda yero mudugu umwe tutabuni uburezi butanda ni kuvuga kuri kadaga station ntabuni uburezi butanda kuvuga hari abantu bagira jaruzi wabonye umuntu afite rapokirasi yiyemera babyishingiye rero iyo babishize rero harimo umwe ushobora gusanga akagihugu ubu abakomeresa mu isoko bari kuba riprepara bo nyene uri kora bitanga bo kuri bo rero bararabana bakavuga bati mugabo wewe prema tunganya nujya ujya mu itomate ujya uri hadwe mugabo natwe kugira ngo twerekane ko dutazi ikintu gikomeye nule komeresa yo Rumonge mu isoko mu Rumonge wewe ari wewe tanga penshi nawe tanga ijana kuko nibanganye uburyo kandi akabitanga yinezerewe ugiye rero ugahura rezerema kisona urwi iriana
ni nk'abantu nabo batarabanda buri cyo mashyirahamwe nk'abantu ari mu muti cyose nk'ututi ku mabarabara
mbere nta cyaka akuti tukuyu akuti tukuyu
urashobora kuza vuba ngo utanga ya kandi badasa ngo yahuri kimwe shyirahamwe
ibyo si byo aya kanda kuko bisha so n'ubu tugiye zo guhereza n'ubu kubariye zo guhereza uwo bica ndamwita yuko ari muri bamwe ariko barakoresha akoreshwa ndetse nabo hariho n'abayimanye genda mu mabutike murabe hari abayimanye batayatanze
amakuru y'iwacu
Abanyeshuri bari mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri hamwe n'abari mu mwaka wo guheza mu bisata bitandukanye by'amashuri y'ubuhinga yabikorera utwabo ariko batatoye ikibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda ngo bo barakinjura bakajya mu mashuri y'imyuga ngo kuko atampapuro z'umutsindo bazoronswa ibyo ni byabuzwe na Juma Edward avugira ubushikiranganje bw'indero mu kiganiro haya bamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu akaba yamenyesheje ko banazi ko hari abanyeshuri benshi bakoresha impapuro za magendo kandi ko nabayobozi bamwe babifise mwo uruhara kurikira Juma Edward avugira ubushikiranganje bw'indero
ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga buramenyesheje na cyane cyane ababyeyi b'abanyeshuri biga mu mashuri inyuma y'ishuri shingiro mu gisata cy'ubuhinga kubwasanze hari abanyeshuri biga batamenye ikibazo cy'umwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kwiga muri ayo mashuri aho rero bagakoresha impapuro z'ishuri za magendo mu kwiyandikisha muri ayo mashuri cyane cyane mu mashuri y'abigenga hari abiga batamenyetse ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya kwiga mu bisata by'amashuri y'ubuhinga hariho n'amakosa akugwa n'abayobozi mu kwiyubagiza amategeko agenga iyunguruzwa ry'abanyeshuri cyangwa guhindura ibisata bahora bigamo cyangwa kandi gukoresha impapuro z'amanota arizo bulletin cyangwa izindi mpapuro za magendo mu kwiyandikisha abo banyeshuri nibamenye ko ubushikiranganje bubijejwe bufise urutonde rw'amanota mu mashini nyabwonko kandi ko byoroshye gutora uwo wese yoba yarakoresheje impapuro za magendo mu kwiyandikisha kandi naho azoba yamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo ruzoba imfa gusa igihe ubushikiranganje busanze batakurikije amategeko abanyeshuri bazi bose bazi ko batamenye ikibazo cya leta boba baragenda hakiri kare kwiyandikisha mu mashuri y'imyuga nk'uko amategeko y'ubushikiranganje abitegekanye abanyeshuri biga mu myaka ya gatatu kuva mu myaka iheza mu bisata bitandukanye byo mu mashuri y'ubuhinga kandi biteguriye kuronka impapuro z'umutsindo ariko batamenye cya kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda canke w'icumi ubushikiranganje bumenyesheje ko basabwe gukinjura hakiri kare mu mashuri bigamo baje kwiyandikisha mu mashuri y'imyuga nk'uko amategeko abivuga ataraho bariko baratumwanya wabo kuko nta rupapuro na rumwe rw'umutsindo bazemererwa kuronka
uwo akaba ari Juma Edouard avugira ubushikiranganji bw'indero turangiriza amakuru yacu mu bijanye n'inkino aho umugwi wa Vitaro uhejeje kwirahira kuri uyu wa gatatu ku mugoroba umugwi wa Aigle Noire wo mu ntara ya Makamba ku bitsindo bitatu kuri bibiri mu rukino rwabereye kuri Stade Prince Louis rwa Gasore mu rugo rukino rutari rworoshe na buhoro buhoro abasore bumenyereza Kanyenkore Gilbert Yaounde baje kwishura ibitsindo bibiri bari batsinzwe n'umugwi wa Aigle Noire mu minota 10 ya mbere y'igice ca mbere c'urukino ariko mu nyuma yaho bakaba bahavuye bivyukiranya muri ico gice nyene kuburyo bagiye kuruhuka ari ibitsindo bibiri kuri bibiri mu gice ca kabiri ku munota wa 87 umusore Olivier Dusabe akaba ari we yaje gutsindira igitsindo kigira gatatu mu gwa Vitaro urukino ruca rurangira uko mukamenya kandi ko gwari urukino ko ku munsi wa 16 wihiganwa naho biruko umugwi wa Aigle Noire uracaza mu kibanza ca mbere n'amanota 45 ukaba usumvye amanota 7 gusa umugwi wa Musongati uza mu kibanza ca kabiri nino kuri iyo nkuru ijanye n'iby'inkino duce turangiriza kwa makuru iwacu twari twateguye kubashikiriza reka nshimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyumviriza bagenzanje icyo umwe wese yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke nabo ndabakengurukiye Desire Sindihebura naye abashikirije ndabipfurije kugira ibihe byiza murakoze
amakuru y'iwacu
amakuru y'iwacu.